indundi kulture amakuru mu kirundi
tubaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri ibi bikuru bikuru amashure y'imyuga mu ntara y'indero ya Makamba intara yahahora arageramiwe n'ingorane z'ibikoresho ubaho bigeze yagera kuri munana aramaze kugara ni mu gihe atarenga 3 gusa ari ya gisiga yakora muraja kuvyumva agahembo k'umurimyi w'icyayi mu Burundi kabandanya kuza karateba aha barimyi bacu bavuga ko bashobora kumara hafi amezi ane badahembwe OTB ishyirahamwe rihingura icyayi rirahumuriza kwiyongorana rigiye kuyikurikiranira hagufi inama nshingamateka yemeje kuri uyu wa gatanu integuro zibiri z'amasezerano ijyanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi na leta ya Monaco hamwe n'ijyanye kandi n'imigenderanire n'igihugu cya Vietnam nabyo nyine twabibate guriye inkuru yihariye imico kama y'umunsi nkuko bya iminsi yose ya gatano umunsi tugaruka kubijanye n'ubutungane bufatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi bo hambere n'inkuru yari imaze guca hano byose ni muri aya makuru hagarariwe mu hinga bw'ivyuma na Matia bona Yesu ijwi ni odiro nkeje imana mukanyi sase mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru amashure y'imyuga 3 kuri 8 ari mu buyobozi bw'Inderi Makamba ni mu manuko bw'igihugu niya gikora neza ayanda akaba yarugaye imiryango kubera ubukene bw'ibikoresho hamwe n'abanyeshuri batagihurumbira ibisata bitangirwayo ivyo byashikirijwe kuri uyu wa kane n'uwarongoye ubwo buyobozi mu gihe ari kwa bibisikanya by'ubuyobozi hagati y'abahora barongoye Indero mu ntara za Makamba Bururi Rumonge na Rutana n'uwashinzwe amabanga mashasha yo kurongora ubuyobozi bw'Indero bwa Burunga ni mu manuko bw'igihugu ubushikiranganje bw'Indero ubukaba buhamagarira umuyobozi mushasha gushiramo ingufu kugira ibibazo byibonekeza mu gisata c'Indero mu ntara ya Burunga bitoregwa inyishu aho mu manuko bw'igihugu inkuru tubibaza mugenzi wacu Serge Sindayiga yakorera
aya mashure myuga agera kuri 8 mu buyobozi bw'Indero yahora ari ntara ya Makamba abiri yonyene ngo niyo agikora neza nkuko bivugwa n'umushinga mateka Ernest Ciza yahora arongoye ubwo buyobozi bw'Indero muri iyo ntara
amasante dase made meke ntakwiriye naye agihari ntakora neza aracumbagira kiretse ko dufise nka zibiri cyangwa zitatu ubona ko ibikorwa byazo bishemeye hari himwe iri Nyanza rake isa nihagaze neza ko ifite n'ibikoresho ifite amapwi ya zijya cooperation z'ababirigi hariho n'abandi babafasha hakabaho n'iyengaho Makamba n'igasaka
ayo mashure ntarenza yose hamwe abanyeshure 183 mu ntara yose y'Indero ya Makamba muri abo 125 bakaba biga mu ishure ry'imyuga rya Nyanza rake ayagera kuri 3 nayo akaba yaramaze kugara imiryango imvo ngo ni kubera ubukene bw'ibikoresho bwibonekeza hamwe n'abana badahurumbira ibisata biri muri ayo mashure
maze kubona nk'ivugizo hariho zibiri nta mwana n'umwe zifise hama ikibago hari yimwe nta munyeshuri n'umwe ifise kayogoro hari yimwe ifise abana ndwi mabanda ifise 200 nabo nyene ngabo bari kwirya mu kayogoro hama na Makamba ifise 27
Janine Ihorihoze yaserukiye umushikiranganje w'Indero asaba umuyobozi w'Indero mushasha gushiramo ingufu narya intara nshasha ya Burunga iri mu intara ya Rumonge yatsimbataye ku kibanza cya nyuma mu bibazo bya leta hamwe na Bururi itera isubira inyuma
ubu muri ko muhiganwa muri intara zitanu Makamba yari ku rwego rwiza mwari mu kibanza cya kabiri muri konkuru ariko urumva ko haragiye ku zindi ntara zibasaba ingufu nyinshi cyane ariko mworema nyakubahwa honorable ndazi ko muri mu bamufasha mu gupanga akarere kabamufasha ibikorwa nico muragikorera aboshobora kumufasha byukuri kugira ngo ibyo bindi bice bitari bipangitse neza mubishire ku murongo kandi neza
anasaba gukoresha ibisata bisanzwe bifasha mu ndero aho akavuga nk'inama z'indero mu ntara no muri commune zanditswe mu mpaporo ariko zidafasha bigaragara ku rubuga iburunga Saja Sindayigaya Radio Inundi Culture
Na mu bijanye n'uburimyi bamwe mu barimyi bicayi banegura ko agahembo kabo katabashikira ku mwanya wakagenewe bagasigura ko bashobora kumara amezi 3 canke 4 aho guhembwa ku mezi 2 abo barimyi bavuga ko badatahura igituma mu mabanki canke ama microfinance na mashirahamwe ajejwe ibyo kuziganya no kuguranana bashobora gutebya kubaha ko gashara kandi OTB yamaze gusohora mahera bagasaba ko ico kibazo cyo kurikiranirwa hagufi mu ihinguriro ry'icyayotebe bavuga ko bagiye gukurikirana ico kibazo gutyo bakorane n'ababishoboye inkuru tuyibaze ya Lisendayize.
Abarimyi bicaye bavuga ko kuva batanguye guhemberwa mu mabanki n'ama microfinance amafaranga yicayi bitaborohera kuyaronka kuko bashobora kumara amezi atatu canke ne batararonka gahembo kabo.
Kare tugihembwe na OTB hari gihe vyaza kugihe ariko uye kubera duhembwa n'ama microfinance hari aho biteba bigateba ku rugero nk'ubu uye duhatswe gushikana amezi ane duhatswe gufunga itiketi zibiri tutarahemba.
Iyindi ngorane bagira nuko hari ama microfinance amwamwe usanga kata amahera abarimyi kandi atangurane basavye ibituma abarimyi badebukirwa
uburyo duhembwamwe mu segiteri kabarore aho duherereye ni bibi cyane kuko hageze ahantu yumvira gukata umurimyi atadeni yariye gacha usanga abarimyi bariko barashaka guheba imirima bavuga ngo none bidukata amahera yacajahe twarindira ko tuzosubizwa ya mahera bakabura.
Abo barimyi bavuga ko bituma abafasha kwamura icyayi bataronka amahera babandanya shobora kubahemba.
Natwe usanga se tufise abakozi benshi dukoresha akarero nka jewe nkoresha abakozi 13 cyangwa 15 ugasanga bafashe madeni badashobora kuriha muri wa mushahara ndabahemba nanje ubwanje ugasanga narafasha yandi madeni
kuko nibyo navyo biri mu bica intege abarimyi ugasanga nk'abakoresha abakozi yakoresheje abakozi umukozi akoze amezi abiri araheze turarindiye ukwezi kuraheze
bagasaba ko ico kibazo co kwigwa neza kugira bareke gukorera guhomba.
Tusaba ko byokurikiranirwa hafi bakarabaho bitebera cyanke bipfira bakahakosora kugira mu byukuri kurajya meza abira bameza abira ntaba meza atatu.
Cyo gituma dusaba mbere ko oba ihinyanyugwa kubijanye no kugene abarimyi bashikirizwa amafaranga.
OTB yo duhagarara hagati na za microfinance ziduhemba bikagenda neza.
Twasaba cyane OTB ikora ibishoboka byose bibaho kugira ngo ituronderere microfinance ikorana n'abarimyi atabusuma burimo.
Umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'icyayi OTB Jire Mukundwa yemeza ko bagiye kwigavu bico kibazo gutyo bakorane n'ababishoboye.
Birababaje kubona OTB sohora amafaranga mugabo ntashikira umurimyi ku mwanya mwiza. Icyo ni kibazo tugiye kwiga byihura. Ibyo byose microfinance zose ntizikora nabo. Dusanze microfinance ikora neza ibariyo dukorana kugira yorohereza abarimyi.
Mbere yuko abarimyi batangura guhemberwa mu mabanki n'ama microfinance bahembwa n'ishyirahamwe OTB ubwaryo bakaba batangwe guhembwa muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'2023. Ingingo ubuyobozi bwa OTB bufata nk'umutekano ku mafaranga y'abarimyi.
Tukivuga ivyo nyene bijanye n'uburimyi, bamwe mu barimyi bo mu ntara buhumuza ni mu buseruko bw'igihugu barahagaritswe umutima n'icerwa gihinguriro fomi mu guhingura no mu gutanga ifumbire ikenewe mu bubika barimyi bayikura bagasigura ko ivyo kutare kurirwa kuyitora bizobacereza mu kurima isuka ya kare yimbuka kuruta ivyo bakaba babishikirije inyuma yaho ku munsi wejo ariho hari hategekanijwe kwanduza amafaranga yasigaye. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi bukaba bwarahagaritse itangwa ryayo ubusigura ko ikiri nke hagereranijwe n'iyasabwe n'abarimyi. Reka umuhumuza twakure mugenzi wacu Pantaleon Ntakaruta Imana hakorera.
Nkuko bivugwa n'abarimyi mu bice bimwe bimwe by'intara ya Buhumuza bari bitegura itera ry'agatasi mbere bari bishimiye n'iyanduzo ry'amafaranga yasigaye ku mfumbire yatanguye kuri wa 2023 gitugutu 2025 uyu mwaka bibaza ko byojanye no kuronswa iyo mfumbire mu bubiko ariko bakaba bariko batahana ayo matike bayajana mu mazu. Ibi byavuye ku itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi byabangira ku byo gutanga ifumbire kuko mu bubiko bw'iyo mfumbire atayiharangwa ishemeye. Bakaba batangaza ko harangwa ibice 27% gusa mu gihe bo basaba ihinguriro fomi ku kwiza n'imiburiro ibice 50% ikabona gutangwa. Mwamenya ko bamwe mu bajeje ibyo burimyi mu mazone ndetse n'abafise ububiko bw'ifumbire bamenyesha ko ikenagiye ifumbire yunyuwe n'uko hari birarane byishyuzwa n'abarimyi bakaba bo bari barekuriwe gutora iyo mfumbire kuva igishikanwa. Ku ruhande rw'abarimyi hari abasigura ko kuyirindira bishobora kuzobateza umukanda mu nda mu gihe bizoba kwegera kurima isuka ya nyuma. Ni mu gihe urundi ruhande rw'abarimyi bo basigura ko igiti kitagukora mu gisho kabiri ngo kubwa fomi barize ko boje baragombeka ifumbire irenze iyo bakeneye kwirima kanaka ngo ibasahirize mu rindi rima. nubwo biruko basaba ihingurira fami risanzwe rifise isoko gyiharije ry'ukugurisha imfumbire ku barimyi mu Burundi gukora ibishoboka byose kugira abarimyi bunguke naryo ryunguke ibuhumuza Pantaleon na Karutimana kaje indindi kritiki
tukivuga ivyo nyene by'ifumbire muri zone mu Irakomine mukaza mu ntara ya Bujumbura hoho abarimyi baho bamwe bavuga ko bagiye kuba barakoresha umwavu w'ikirundi mu kurindira kwifumbire y'ihinguriro fomi iboneka inyuma yaho bushikiranganje mu byo bujejwe harimo burimyi butangarije ivyo abo barimyi ariko banegura kumwimbo daheza ngo uzobe mwiza reka inkuru tubibaze Claire ya Kankundi
Abo ku mutumba na zone muira muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura mu gihe ushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi bwandikiye kuri uyu wa gatatu ihinguriro fomi ko ryobangira gutanga iyo fumbire mu gihe tarakwiza igice cyo yasabwe abo barimyi bo bavuga ko bakiriye iyo ngingo
twekwe mwarimu wacu turafise abantu batujejwe rwa dukurikanije ibintu kagoma bata kutubwira ukuntu kundi bire karakitubwiye akakidusigurira icyo ukuntu twakoresha ibintu by'ifumbire tutukoresha ibintu by'imyavu amase y'imbeba duhene saka ingurube
ariko bakanegura ko umwimbo ushobora kutaba mwiza
oya ntubumwe uba umwe gute kandi utaba warose ifumbire kwiri
tutayironse kibira bishobora kuba kubera uko urumba ntibishobora kukuza nkuko byari kuza habonetse ifumbire
bamwe muri abo barimyi bashikiriza ko mu mwaka uheze bari barishe ifumbire ariko ntibayironswa mugabo ko bagumana umwizero ko nihasohoka iyo mwaka bazoheza bakaronswa nabo
uragumana igarese hari hakarese baguha yani kugumanya mu gihe yabonetse utitwara kajya kwacibayigo
ariko hari n'abatabibona uko bagasaba ko boheza bakaronswa iyo fumbire
mu bisanzwe bacamanza gutanga iyo ya mbere bamaze kuriha aba batanze amahera ubwambe n'arumva bacho bongera kongera kuriha kandi bataraba iyo fumbire umva cyo konta
yego urumva ntayo twaronsemo umbayironse bararonse batayironse urumva natwe urumva twari dukwiye kwandikwa kugira ngo natwe turonke
mu itangazo ryo kuwa 17 gitugu gutu umwaka w'2025 ubushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi bwasavye abarimyi mu ntumbero yo kwitegurira irima ry'agatasi by'umwaka w'2026 kwiri hajya amafaranga sigaye rizotangura kuva ku igenekerezo rya 2023 gitugutu gushika kwa 15 munyonyo umwaka w'2025 kugira bazoronse ifumbire n'ishwagara ubwo bushikiranganje bwasohoye kuri uyu wa 2022 gitugutu ko mu gihe mi imaze guhingura ibice 27% kwijana gifumbire yasabwe kwiryorihwa ryungurujwe ku isango ryo hanyuma rizoheza rikamenyeshwa ubwo bushikiranganje bugasaba kwiryo hinguriro ryonyarutsa kugwiza ifumbire ko nifumbire yo biri mu bubiko bwayo mu bice bitandukanye by'igihugu bobangira kuyitanga gushika habonetse ibice 50% by'ifumbire yasabwe
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 30 z'umugoroba. Inama nshinga mateka yemeje kuri wa gatanu integuro zibiri z'amasezerano ijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi na leta ya Monaco hamwe n'ijanye kandi n'imigenderanire n'igihugu cha Vietnam. Bimwe mu byayo masezerano azofasha nibijanye n'uburimyi hamwe n'urudandazwa hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu. Bamwe mu nshinga mateka ariko basabye ko muri ivyo bihugu cane cane mu gihugu cha Vietnam ku impapuro z'inzira zisanzwe arizo passeport ordinaire mu rurimi rw'igifaransa arizo zokoreshwa kugira abanyamitahe bashobore kuja kuzana ibidandazwa muri ivyo bihugu ni inkuru ya Kristalize Harerimana yakurikiranye ibikorwa by'inama nshinga mateka y'umunsi
Bacha hirya no hino izo ntego z'amasezerano kwa abiri bamwe mu bashinga mateka nk'umukuru w'inama nshinga mateka Daniel Gerard Ndabirabe yashatse kumenya ico amasezerano nkayo azokungura igihugu c'u Burundi umushikiranganje mu vyajejwe harimo imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Habizimana yishuye ko nubwo igisagara ca Monaco ari gito hari byo kizofasha igihugu c'u Burundi
Monaco ni igihugu gitoya gose ise ibirometero kwadrato bibiri ushobozi bw'ico gihugu Generali yacu imeze twabonye yuko ishobora kuba ufasha bitari bike kirafise ibisata byinshi bifisemo ubushobozi era bafise n'uburyo bujyanye n'amafaranga hariho amaproje menshi twamaze kuyumvira umuntu ushobora gushikiriza ibyo bihugu
Ikindi kibazo cyabajwe n'umushinga mateka Amerini Nganza kwa afisi ibitabo by'inzira bisanzwe nk'abadandaza bazokoroherwa kuko ari bo baza n'ibidandazwa.
Amakuru yo cooperation menshi amaze kuba favoriza passport diplomatique na du service. Urabona kwa karusho atari kirenga ubene gihugu kuko n'abantu batunzwe kenshi n'umurimyi n'ubudandaza. Kandi kwa Vietnam igihugu cyateye imbere rucyanye n'ibyo kurimye tukaba twagomba gusaba rero nyakubahwa umushikiranganji igihe cyose bazaba bariko baraperezida muri leta bazo prete pour le détente de passeport originaire kuko nibo benshi kandi nibo kenshi bagiye dushobora kubona akarusho muri kino gihugu.
Umushikiranganji Edouard Bizimana yishuye ko bigaragara ko benshi bakoresha ibitabo by'inzira by'akazi bita passeport de service ariko kubera ko abakoresha ibitabo by'inzira bisanzwe passeport ordinaire nabo batoroherwa kandi ari nabo bonja kuzana ibidandazwa mu makungu abona ko amakori yo kugwa ku bitabo byose by'inzira
abenegihugu benshi bafite ama passeport ordinaire asanzwe aha kuko ibaga cyane bari basanzwe mbere bafise kuroherezwa passeport diplomatique passeport de service ngaho tukibagira igice kinini cy'abenegihugu bafite ama passeport de service na twebwe umushikiranganji uza ko bikunze kuko hari ibihugu byemera abenegihugu bose bakakora ati ari passeport diplomatique de service cyangwa ordinaire ati cyangwa visa turabikubiyeho aha nibaza yuko ideal ni uko taxes yaina visa zose zorapa ma kategori yose ya passeport.
Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe akabona ko amasezerano ajarasinywa hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu akwiye kujarakurikiranwa n'abaserukira u Burundi baba bari muri ivyo bihugu hisunzwe gushira imbere ibiba bikenewe kuruta ibindi kugira u Burundi buronka konguko.
Ibikorwa byo gukinga ingaruka ziva kubiza n'isibe byari bikwiye gukogwa imbere y'uko ivyo biza bishika bino bishikirizwa n'abahinga muri ico gisata mu gihe kuri uyu wa gatanu hari kwahimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe kugwanya ibiza n'isibe. Zone Buterere ya komine Ntango intara ya Bujumbura ikaba gushika kuba ari kimwe mu bice bibangamiwe n'ibiza n'isibe harimo nk'ikiza cakorera hamwe n'imyuzurira. Abajejwe intwaro muri komine Ntangwa babona ko atabikogwa biboneka biriko birakogwa kugira ibiza n'isibe bikingwe uburyo budakwiye ikaba ari imwe mu mvu zituma kugwanya ingaruka zavyo bikigoye. Egide Nahayo
ugukinga ibizani sibe bino bitarashika nico abitavye birori byo guhimbaza uwo munsi nka bose bahuriza ko ariko mu cyo bitandukanye vya komine Ntangwa harabasanga koko atakiriko kirakogwa kugira muri bimwe mu bice vyo komine ivyo biza bikingwe bitarasubira kuba. Alexis Havyarimana ni mustaneri wa komine Ntangwa.
Twaraburiwe muri 2014 igihe haba imyuzurira yo mu gatunguru twese twarabonye ivyabaye amazi ava mu kinama no mu gatunguru yose yisuka mu Buterere uruzi rusize narwo nyene rurabangamiye abanyagihugu co kimwe n'ikiyaga Tanganyika. Gushika ubu ntihaboneka neza ibikorwa biriko birakogwa na leta hamwe n'abayifasha kugira ngo abanyagihugu bagarukigweko.
Kugira uko gukinga ibiza n'isibe mbere yuko bishika bikunde umuhinga muri ico gisata akaba n'umwigisha wa kaminuza Atanaze Nkunzimana asanga hakwiye gushyirwa ingufu zikwiye muri uko guhangana navyo imbere yuko bishika.
Dufatiye cyane cyane nko ku biza dukunze kubona mu Burundi byaba by'imyuzurira ibihomoka umuyaga cyangwa se uruzuba hose biragaragara yuko hamwe hoja mu ingufu birakunda yuko abantu bakabashobora guhangana n'ivyo biza n'isibe hako abantu bama bari baraja kuvuga gutabara aho byayangaye
ariko ugwego rw'igihugu rujeje gukinga ibiza n'isibe ruvuga ko uburyo bugenewe ico gisata budakwiye ari imwe mu ntambamye kugira ingaruka zitewe n'ibiza n'isibe zikingwe. Roger Ndikumana arongoye ugo rwego.
Ikigega cyashinzwe mugabo ubu turabona ko kitarahabwa uburyo mugabo kiriho mu mategeko twizeye ko bizoshika bakagishyiramo uburyo bwa leta cyanke n'ubw'abandi bafashanyabikorwa mu by'iterambere bagashyiramo uburyo natwe dushobore gukora ibikorwa bijanye no kugwanya ibiza n'isibe.
abahinga bagira inama leta n'abayishigikira muri ico gisata guhindura uko bahora bakora gushika ubu haramaze gutororokanywa ubu rero bugeramiwe n'ibiza n'isibe hamwe n'urugero bubangamiwe ko
bamwe rero mubahuye n'ivyo biza n'isibe biguma bishika mu gihugu bari doga ko bataronka ubufasha bubereye nko kubagize ihunga banajyamagara yo mu mutwe ibijanye no gushikira ubwo bufasha navyo byahari mu munsi mpuzamakungu wahari wa magara yo mu mutwe wahimbajwe kuri uyu wa gatanu mu Burundi ibirori byabereye muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura aho umushikiranganja jejwe amagara y'abantu yatangaje ko leta igiye gutanguza ingamba shasha zihariwe uwo mugwi w'abantu Norisi Nduwimana
Icivuga ishirahamwe gita amagara y'abantu ku isi ryahariye uwo munsi uyu mwaka kigira giti kuronka ubufasha bitagoranye igihe cyose umuntu agize ikibazo cyo mu mutwe nico leta y'u Burundi ihagarariwe n'umushikiranganje rero amagara y'abantu mu ihimbazwa ry'uwo munsi nyene ibiruri byabereye muri zone gita zimuta yagarutse ko umushikiranganje w'amagara y'abantu yashikirije ko umurundi wese afise uburenganzira bwo kwitabwaho ahari hose kandi bitagoranye mu gihe yagize ingorane ku magara yo mu mutwe yamara baba muri ico gice c'intara ya Bujumbura bari abahuye n'ikiza cisenyagurika ry'umusozi muri ndamukizi 2024 ahitwa gabaniro bavuga ko ibi bikiri indoto bafatiye kuba ariko barasinzikazwa n'ibyo baciyemwo hamwe n'ibyabo byahitanywe n'impanuka
uburundi tuvuga ngo tuhagaze ngaha hano umugenzi aguma ari kwakundanya nagwaye aho turagenda mu miti itandukanye mwarazana twara musikanyeyo ikiguru twaraduza hibuzumbura aho twaragiye n'ubaraho mu nzu
bembe rumenga ntivyoroshe none rado kiva kiriya gihe imisozi cintimuka kugeza uno munsi abafite ibyo bibazo baruko ibyo biko nta n'ikigo na kimwe kiri hano
n'ubu rero abo banyamuhuta basa nabihebuye ntibahengeshanya gusaba ubufasha
twe turusaba abatwita bakaja kutuvurira bashu imana yo bihoze mwaka bane kibigodo cyo yagushiramo abantu bagakira
aho ni naho umushikiranganjiri Dwine baradahana afatira mu kwemeza ko imigu y'abantu nk'iyo yahuye n'ibiza ibwirizwa kwamana ubufasha hafi yavuze ko iki gisata mu Burundi kigikeneye uburyo bwisununuye aca atangaza ko leta ubu igiye gutanguza ingamba nshasha kuri uwo mugu w'abantu
yiyemeje gushyiraho itegeko rikingira umuntu wese yagize ikibazo cy'ihungabana y'amagara yo mu mutwe kugira icyigwa cyo gutororokanya ibiharuro mbere kikaba cimirije gutangura mu kwezi kuza kwa munyonyo kugira ngo natwe mu Burundi dushobore gutunganya neza ingene twitaho icyo gisata dufise ibiharuro dufatira ko
mu Burundi nta bitigira inyezi na gushika ubizwi by'abagwayi bafise ibibazo by'ihungabana y'amagara yo mu mutwe ariko leta yemeza ko baguma biyongera buri mwaka ifatiye ku biharuro by'abakigwa mu bigo bitatu gusa igihugu gifise no kuvuga icyo yitwa kwa Rujanti Bujumbura ikigo c'ingozi hamwe n'ikiri mu ntara ya Gitega ariko byose bikiri mu minwe y'abigenga ico bikoze ishiramwe mpuzamakungu OMS yerekana ko abagendana ibibazo by'ihungabana ry'amagara yo mu mutwe ku isi ubu bamaze gushika ibice 12 ku ijana no kuvuga hafi abantu miliyoni 450 kuba bakwisi
Norisi Nduwimana urakeneye mu bijanye n'inkino bamwe mu bakinyi b'abarundi bitabira inkino zo mupira w'amaboko zikinigwa ku musenyi bita Volley Beach zo mu karere ka gatanu zigeze ku munsi ugira kabiri basaba ko bogirishwa imyimenyerezo ikwiye bagasigura ko baheza muri izo nkino bagatsindwa aho kuri uyu munsi abakinyi b'abarundi hari inkino batakaje ibyo bituma rero batabandanya mwe nayo mahiganwa ariko barashima kuko ibikoresho muri urwo rukino bikwiye uwakurikiranye ibyizo nkino ni Diodone Niyanzigamiye atugire ku muriri
ku munsi ugira kabiri w'izo nkino Burundi nabo bwagiye butsinda hamwe hamwe hari zimwe muri izo butorohewe aha twugaruka ku ruhande rw'abagabo ku rukino rwahuje abarundi babiri ariho Tuyaga Jarike Trésor na mugenzi we mukunzi Christe Ornelle hamwe na Ibrahim Hassan na Mohamed Nazer bava mu gihugu cha Sudani aho mu gice cha mbere c'urwo rukino bangana igiseti imwe mu nyuma baza gutsindwa mu gice cyo kubatatura bita Seule aho bakinyi b'igihugu cha Sudani barushije amanota 3 gusa abakinyi b'abarundi ku ruhande rw'abigeme aho umuntu yogaruka ku rukino rwahuje abakinyi b'abarundi kazi aribo ndayikengurukiye Emmanueli na Irakoze Pamela n'abakinyi b'abaganda aribo Chebete Nancy na Businge Peace aho abarundi kazi batigeze batsinda ni seti n'imwe umurundi Tuyaga Jarike Trésor avuga ko biteguye umwanya muto ari navyo vyatumye batakaza ugo rukino ni naho basaba bamenyereza kubategura umwanya ukwiye
akinye n'abantu bafite experience nini habura n'ababiri hagatsindu ahubwo ikintu twose twasaba ushobora kugaruka hari amezi nk'abiri atatu kuba twe twagukwetse
ku ruhande rw'abigeme bo bamenyesha ko batakaje izo nkino kubera uburuhe kuko bakinye urukino rurenga rumwe naho biruko abo barundi barashimishwa n'uko ibikoresho muri urwo rukino bikwiye gushika ubu Izo nkino z'umupira w'amaboko zikinirwa ku musenyi bita Volley Beach zo mu karere ka gatanu ziriko zikinirwa mu gisagara cha Bujumbura zikaba zitabwe n'ibihugu bitanu gushika kuri uyu munsi wa kabiri w'izo nkino ari igihugu cha Egiputa casivye ku munota wa nyuma ariko bikaba byari bitegekanijwe ku izo nkino zizokwitabwa n'ibihugu bigera kuri 12.
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama.
Mwamaze kuvyumva numwanya w'inkuru yihariye iby'imico kama twama tubashikiriza iminsi yose ya gatano umunsi tugaruka ku nkuru yari maze guca hano aho tuvuga kubijanye n'ubutungane bufatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi abaho hambere Nicodemus Habiyambere umwe mu bita imico n'imigenzo y'ikirundi asigura ko ubwo butungane bwari bufise ihangiro ryo gusubiza hamwe abagizi bibatandukanya naho hari bihano bikomeye byari bitegekanijwe kubakoze ivyaha bikomeye nko kugarariza umwami naho amategeko yagenga ubwo butungane ataho yari yanditse nkuko birubu inkuru y'imico kama y'umunsi tuyumva mu ijwi rya Yotamira Tuzi
huko bisigurwa na Nicodemus Habiyambere yitaho iby'imico n'imigenzo y'ikirundi nubwo atamategeko yari yanditse mu bitabo nkuko biri muri kino gihe abarundi bamwe bafise amategeko abagenga ari nayo bafatira ko mu guhi bihano uwitwaye nabi
aho hambere abarundi uko bari babanye bari bafise ikintu bitunganije kandi bari bafise ukuntu bafise n'ico n'imigenzo bagenderako hanyuma bakagira icyo ubaha n'icyo ubahiriza nkuvuga rero yuko naho bitari byanditse mu bitabo hariho amategeko ntarengwa mu gihe rero urenze ayo mategeko hariho ibihano wafatirwa mugabo ubwa mbere mu kibano batangura guhanura baraguhanura rimwe kabiri gatatu hanyuma bibandanije ugahanwa ico rero cyari ikintu bituma abantu biyubara bakamenya ikizira hanyuma bagendera ku mategeko
bimwe mu bihano harimo gucibwa iciru twogereranya nihadabu mu butungane bwa kino gihe nkuko Habiyambere bisigura
cyaravana n'ukuntu cha iciru ico rero byaravana n'ikosa wakoze kuko ibihano canke iciru ntivyangana iyo baguciye nk'inzoga kubera ikosa wakoze niri warabitahura hanyuma ugeze ukikosora mugabo igihano kirengeje mu kibano cyane cyane cyari igihano cuko baguca bakaguharira ivomo kubera ikosa wakoze rirengeje kuguharira ivomo rero so kuvuga yuko nk'uko bavuga ati ubuze kuruvoma harya wenyene wewe tuzosangira wewe ibikorwa uzoguma uri nyamwigenda ko umwanya wose mu byo kuri ufise umuntu akuba hafi ufise umuryango wowe warashobora kwihanura canke abaryango bakagusubira ko bakaguhanura kuko umvuye mu bandi warabona kuri kimaramara hanyuma n'umuryango bavuga ati urya niwe kwa naka bakana nabanaka va kwa naka barabona ko bibateje isoni
ariko kandi ngo n'ikigongwe haraho catangwa kuwaciye kubiri n'imico y'ikirundi
oya mu byo kuri ikigongwe camyeho abarundi bamye bafise ikigongwe mugabo kitabuza ko bahana baba baguhanye mugabo bakaheza bakagugirira ikigongwe
nubwo ikigongwe catangwa n'ibihano bikomeye vyaratangwa harimwo n'igihano cyo kwicwa nkuko Nicodemus Habiyambere abandanya bisigura
yane cyo gupfa bakunda kugiha abakobwa batwaye inda z'ibitwarire ubundi bagiha n'umuntu yagararije ubutegetsi abo bantu rero ntibaharirwa bose kuko ngumutse ku mwami ngararije umwami baraguca ibikonde canke bakakwica nyine ugapfa burundu ubiravye n'ubu hariho ibihugu bikikoresha n'ibihugu bikikoresha kuko hariho ibihano ubona yuko ari indengera butungane
uyo yitaho imico n'imigenzo vy'ikirundi ntashigikiye ko hagaruka ubutungane bushingiye ku mico n'imigenzo vy'abarundi ariko asanga abarundi baragenzura imbere yuko hashingwa ibihano ukugenzura ico twofata nk'amatohoza muri kino gihe kukaba kwagigwa nabo mu kibano nyene
Yotamu Iratuzi tugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'imico kama waduteguriye ari nano turangirije amakuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri umugoroba ku isaha 12 n'iminota 43 nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Matiya bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odilon Nkejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane